Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije waruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ikena ry'abaganga karuhariwe riracibonekeza mu ntara zo hagati mu gihugu mu bihugu biteye imbere cyo kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajyambere. Mu gihugu cya Canada, mu mavuriro mato mato yo hagati mu gihugu, haharugwa ibice 3% byonyine by'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara z'abakenyezi mu myaka 2 iheze. Ibyo bikabuko mu gihe mu gihugu cyose muri rusangi haharugwa ibice 53% by'abaganga karuhariwe mu ndwara zitandukanye nk'uko ishyirahamwe OMS gitamagara abantu ku isi ribimenyesha. Inkuru zitandukanye zitumenyesha ko umuganga umwe cyangwa babiri karuhariwe aribo baharugwa hagati mu gihugu ku bagwaye 1,000 mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Igihugu cya Sudani y'Amajyepfo kiri mu bikenya bavuzi karuhariwe gusumba abandi. Inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha kandi ko abaganga karuhariwe bashima gukorera mu bisagara. Imva ni uko atamavuriro abakwiragiye hagati mu gihugu. Akatari gake ibihugu biteye imbere birakunze gukwega abaganga karuhariwe bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Isiguro ni uko ubuzima baba bagiyemo buba bwisununuye ugereranije n'ubwo bahoramo. Ababa hagati mu gihugu ntibihuta biborohera iyo bakeneye abaganga karuhariwe. Ibyo bifatiye cyane cyane ku buryo bwo kwiyunguruza bwiyongera ku bwo kwivuza. Uko ibintu biri tunyurwa n'uko bisunga amasango ya kure bahabwa bigasaba ubundi buryo bwo kuba mu bisagara mu gihe bakirindiriye umuganga. Kuva mu myaka y'2000 ibiciro bibayabaye cyo kimwe n'iyoroha ry'amasango byibonekeza mu bihugu biriko birava mu bukene byo muri Aziya byatumye uruja n'uruza ku bwinshi rw'abaja kwivurizayo. Akarorero n'abava mu gihugu nka Uganda na Ethiopia baja kwivuriza mu gihugu cya Korea. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibura ry'abaganga karuhariwe mu mavuriro yo mu ntara hagati. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira. Mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi. Mugenzanje Ala Ivirankunda arubaza ati: "Hokogwa iki kugira ngo abavuzi karuhariwe mu kuvura indwara baboneke mu ntara yacu ya Karusi?" Ngizi nyishu bamuha.
Hokwizwa amashuri yigisha ibyo bintu bijanye n'ubuganga.
Bakimara ayo mashuri boca banyaruka kwitaho abiwabo nabo.
Imiryango nayo boreka abana bakajya ku mashuri ntibobere ntamamyi abana babo mu kwiga.
Ababa bamaze gushika imbere bakaronka uburyo kuja hamwe tukiyegeranya kugira natwe turondere ahantu abo bana bacu boza barasomera ayo mashuri.
Nkabura matari yuko yohimiriza nabo abanyagihugu atwara bakumva yuko iyo ntara yabo ari yabo bakayikunda hanyuma bakaca baza gukorera ino nyene.
Komisiyo yobijejwe kunguruza abanyeshure kabashira muri cya gisata cy'ubuganga paramedical.
Kumakomine arakwiye kubishure ry'abaganga.
Iyo bakwa kaminuza nibaza ko byofasha ino mu ntara yacu kuko hariho abashaka kujyiga hanyuma kubera riba riri kure bakabura uburyo bwo gushikayo.
Oba yagize ayo mahigwe kanonosora ibintu byo kubungabunga amagara y'abantu aje kubikorera mu ntara yacu ya Karusi ko yoba ari mvukira ya kora neza gusumba abandi bose boba basanzwe arabaho.
Gihe mu gisata cy'ubuvuzi byo kunganira mu kuvura abantu batarinze kwiyunguruza. akarorero n'ubuhinga telemedicine bukoreshwa mu gupima no kuvura indwara. Inkuru dukura mu gihugu cya Senegal zitumenyesha yuko kuva mu mwaka w'2011 ibitaro bine byo mu ntara za kure bikorana n'ibindi bibiri byo mu gisagara cha Dakar ku mugwa mukuru. Ariko rero ubwo buryo bushobora kudakoreshwa ku buryo bushimishijwe bitumwe n'uko ubuhinga ngurukana bumenyi butaratera imbere. Akarere kadafise abaganga karuhariwe abaho ntibamenye uko amagara yabo yifashe. Nko mu gihugu cha Sudani abakenyezi barenga 40% ntibisuzumisha imbanyi gushika bibaruke nk'uko ishyirahamwe ry'Abafaransa Sonofi Espoir rifasha abanyagihugu mu bijanye n'amagara y'abantu ryabisanze mu mwaka uheze. Kugira ngo twumve neza ibijanye nibura ry'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara mu gihugu hagati, tega amatwi Tohoza mugenzanje Alain Yvirankunda yagiriye mu bitaro bikuru by'Ibuhiga muri komine ya Buhiga. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Ibura ry'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara bituma amagara y'abato n'abisumbuye bo mu ntara ya Karusi asinzikara. Uko niko twabitohoje mu bisata bitandukanye bigize ibitaro bikuru by'Ibuhiga. Akarorero n'umwana w'imyaka 8 Nishimwe Denis twasanze amazeho amezi 2 atararonka umuhinga amubaga kuguru. Inkurikizi ni kuguma ku miti igabanya ububabare gusa nk'uko tubibwirwa n'umuvyeyi wiwe. Ikibabaje nuko igikomere ciwe cari gitanguye kujojota amashira. Tumenyeshe ko ibitaro by'Ibuhiga bikeneye abahinga 4. Hamwe ni wanonosoye ivy'abakenyezi n'ivy'abana. Ahandi naho nuzi ibijanye no kubaga no kuvura amaso nkuko twabitohoje. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko ivyo bitaro atamuhinga bifise azi gukoresha icuma cy'iradio na bamwe bazi ibijanye no gutera umuti ugusinziriza nkuko vyemezwa na muganga Muja wa Maria Rui cegera curongoye ibitaro by'Ibuhiga. Ukwegerezwa abahinga karuhariwe mu by'ubuvuzi ni cifuzo c'abagwayi. Ntakirutimana Zakaria aba ku mutumba Gitaramuka agacimbiri Buhinge twamusanze ku bitaro by'Ibuhiga amazi misine ataramenye icagwaye.
Turavyifuza cyane yuko gende babone bo twegera hafi bijya bintu bya kure mbo muntu muto muto tuma umubanye ne basha ahapfira.
Tumenyeshe ko umugwayi biboneka ko afise ingwara ikeneye umuhinga yitura abaganga b'abahinga bakorera mu bitaro byo mu zindi ntara. Akarorero Niragira Severa avuka muri komine Bugenyuzi yivurije amaso Igitega. Ariko rero uburyo busabwa ni nzitizi. Twasanze umuvyeyi wa Sabimana Felix amazi indwi zitatu mu bitaro by'Ibuhiga kuko umuryango utari bwakwize amahera yo kumutwara ku bitaro by'Imuyinga. Tumenyeshe ko uyo mutama w'imyaka 56 yarafise ingorane y'indwara ituma adasohora neza umukoyo. Ukutegegwa n'abaganga karuhariwe gutuma abagwayi bamana umuruho. Muco Wera Noela w'Ibuhinyuza aratubwira uko vyamugendeye aje kwibaruka. Twamusanze amazi imisi 3 ku bitaro bikuru by'Ibuhiga.
Umva ko narinze gutanga amafaranga 7,000 kugira nshike nga none kukubera sinari kwirirwa ndazina yo baba batwegereye tuca turinda kuruha tuzina.
Ingingo zimwe zimwe zirafatigwa ko mu kurungika umugwayi ku muganga w'umuhinga. Hamwe nuko imbere yuko yitura ibitaro bikuru abanza guca ku ivuriro rito rya leta. Iryo naryo riraheze rikamuronsa urupapuro rw'uko indwara yiwe itavuwe nk'uko tubibwirwa na Viator Sengiyumva. Uburongozi bw'ibitaro by'akarere nivyo bitanga uruhusha ku mugwayi. Itangwa ryago gisunga ibipimo agirigwa ashitse ku bwa Viator Sengiyumva ari mu bugenduzi bw'ibitaro by'Ibuhiga. Ukutarungikwa vyihuta ku bitaro bifise abaganga karuhariwe kuva ku mikoro make y'abagwaye. Muganga Muja wa Maria Rui icegera curongo ibitaro by'Ibuhiga aratuyagira.
Usanga ataburyo bafise mu gihe natwe aho dusanzwe turungika abagwayi bavuye ngaha hari ivyo badusaba abagwayi bagenda bitwaje amafaranga cyo bita kosyo.
Ukutitura hakirikare amavuriro kuribonekeza ku bagwayi. Alice Baza afise imyaka 16 yaje yataye ubwenge ku bitaro by'Ibuhiga atazi ko afise igisukari cinshi. Kubwiwe yatevye kwivuza kuko yibaza ko yoba ari malaria agwaye. ugutaba kwitura abaganga kuva kukutamenya. Leonard Nzokira w'ibugenyuzi yagiye kwivuza ingwara ifatira mu mafyigo yabanje kunywa umuti w'inzoka za mibe. Ubwinshi bw'abagwayi bitura ibitaro vy'ibuhiga butuma bitabgaho n'abaganga batabinonosoye. Viateur Sengiyumva ari mu rwego rurongoye akarere k'ubuvuzi k'ibuhiga avuga ati:
"Ingorane kuko abo bakozi babahari ukacusanga umuntu ari karakora ibintu kandi atabumenye abifisemwe."
Uguhimiriza abaganga karuhariwe bimvukira za Karusi kwijukira guteza imbere amagara muri yo ntara na kamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ronya nganda sida.
Hamwe nabandi mu bijanye no kuziganiriza kazoza byo kunganira umugwayi mu kwivuriza kure y'umuryango. Tumenyeshe ko umugambi w'ishyirahamwe ry'abagiraneza Care International wigishije abanyagihugu bato bato bo mu gihugu cya Benin ukuziganiriza hamwe no gutabariza umugwayi arembye. Ugutanga karusho bifasha kugumya igihe kirekire abaganga karuhariwe ku mavuriro ari mu gihugu hagati. Ibyo byarenatumye igitigiri cy'abarondera gukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyiyongera kuvaho ishyirahamwe IRC ry'abagira neza ryongereje amadolari 200 ku kwezi ku muganga umwumwe. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ibura ry'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara, tega amatwi kiyago twagiranye n'urongoye intara ya Karusi. Rishari Nzokizwa n'Imana aganira na mugenzanje Alain Ivira Nkunda.
Rishare Nzukizwa n'Imana ndabaramukije
mwaramutse.
Ibijanye n'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara kugira ngo baboneke mu ntara ya Karusi mukora gute?
Ico ni kibazo rwego rw'intara kiturengeye mu kubarondera umushikiranganje w'amagara y'abantu. Turavugana kenshi turaba icokorwa kugira ngo turonke abo baganga n'umukuru w'igihugu. Rero nawe ne mu manama duhora tuzatorakorana dusanze tuzatorashikiriza ico kibazo
kicize tubagihagaze kuki.
Naregeze kuvugana n'abaserukira bihugu vyabo mu Burundi, userukira igihugu cy'u Budagi cyangwa userukira igihugu cy'u Bubirigi mu Burundi. Turazi yuko turiko turafashanya hashobora kuboneka abaganga bahinga baje gufasha nk'uko bakunda gufasha mu bindi bisata.
Rero abo bahinga batuboneka vuba, murabona yuko mushobora ko muriko muragira gahombo kanini mufate ku vy'amagara y'abantu ngaha mu ntara ya Karusi.
Hari hageze yuko turonka abo baganga, dusaba abavyeyi ko batodebukirwa ngo bace bareka kwivuza basakurindira bihanganye babe barivuza aho bahora bivuza, haba kuri ibitaro vy'ubuhiga canke muyinga canke Gitega canke Bujumbura. Tafise umugambi wo kubaka kaminuza y'ubuvuzi, twagomba rero gutera akamo bazoyitabire tuzoronke abaganga twikorako bo ngahe wacu nyene.
Ndabakenguruki
nje ndabakenguruki.
Arakoze Alain Ivira Nkunda kurayo majwi n'ibyo biganiro adushikirije. Tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwegera abaganga mu gihe cyose amagara dukitse. Twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ibura ry'abaganga karuhariwe mu kuvura indwara mu ntara hagati. Gwaruka ntimurambigwe kuma impande y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe na muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Iyo bavuze umuganga karuhariwe mu kuvura indwara baba bavuze iki?
Ni kuvuga yuko aba yagize amashuri ya kaminuza mu gisata c'ubuvuzi hakaba ariho ayandi mashure y'ukunonosora n'indi myaka yongereza kuri ya myaka 7
mbaza ndakwishura
ahantu hatarabaganga bakaruhariwe babazanyeho byo maririki umukene nyarucari
byo mufasha bikongera bigafasha nabandi banyagihugu bashobora kuba babona ko bafise ingwara kanaka wo muganga karuhariwe yanonosoyeko
mbaza ndakwishura
Mbega umukene adafisa ya mafaranga ni wazawona nanuwa muganga karu hariwe.
Umunu wese ya guaye akarungikwa kugenda kwivuza kumuganga karu hariwe abanza akarondera mahera yitike. Kamenya yuko aza kumu sawa mahera kugira babonane. Bishitse bakabegereza mu ntara na kungu kwa kadasanzwe ni hafi yo muhira. Kandi wa muganga karu hariwe ashwa kugira umugwaye ati uzugaruke turabe. Ife byose murumva yuko amufise hafi ari akarusho kuriwe.
Mbaza ndakwishura.
Umukene yoshora koroherezwa gute mu kwivuza muri ivyo bitaro bikoreramwe abaganga bakaruhariwe.
Murazi ko leta yorohereje abanyagihugu mu kubaronsa agakarata ko kwivuza. Agakarata urashobora gusanga hari aho kadashobora kuvuza umwe munyagihugu avyipfuza. Nibaza rero ko uwo wobo umugambi w'igihugu bakaraba cyo bashobora gushika ko baravye muri rusangi abaganga karuhariwe dufise mu gihugu ngo baheze baze baragenda gusanga abanyagihugu mu mihingo itandukanye canke bagabanye ibiciro kugira wa wundi muto muto atabishoboye ashobore koroherwa abonane na muganga.
Rugamba rwa maki kayanje.
Waruka ni murambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahinsiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Mbega ko iyo ugiye kwivuza bigasaba ko mubonana n'umuganga karuhariwe bacha bagusaba amafaranga yuko mubonana n'uwo muganga mbega umukene adafisa ya mafaranga ntibazabonana n'uwo muganga karuhariwe
usanga kenshi na kenshi baragiye mu bitaro by'abigenga bisabwa yuko utanga amahera kugira mushobora kubonana n'uwo muganga karuhariwe
mbaza ndakwishura
Izo ngwara zikeneye abaganga karuhariwe zobari nkizi
zobari nk'ingwara zifatira ku mutima ingwara zifatira ku mushishito ingwara zikumfatira mu mafigo ingwara zifatira mu gitigu ingwara zifatira mu bihimba byirondoka ingwara zifatira mu mutwe ingwara zifatira mu magufa
mbaza ndakwishura
Ahari abaganga bakaruhariwe hoba hari ingwara nkeyi gusumba ziri hano mu ntara ya Karusi
nibaza ko bisaba icigwa kuko naho ibujumbura bariho ntawuzi yuko abaganga badukwiriye canke banonosora byose
mbaza ndakwishura
tumenyereye twumva ngahe wacu mu Burundi bavuze umuganga karuhariwe twumva abaje bava mu bindi bihugu mbega hano mu Burundi abo baganga karuhariwe bo babahari
bariho ariko nukumenya ko ari ubukene buhari ntibafise ibikoresho bikwiriye ngo baheze batunganyirize abanyagihugu babituye ivyo byose biratuma yuko abaganga baje bava mu bindi bihugu na cyane cyane kenshi usanga ari bihugu biteye imbere bazabizaniye ibikoresho byabo murumva rero abaganga karuhariwe b'abarundi bafise aho bageza mu kuvura
Rugamba rwa maki kayanje.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
None nk'ubu bishitse hakaba abaganga bakaruhariwe nk'ubu hariho ingwara zimwe zimwe zidashobora kumufata ku buryo bw'uko abafise amashuri menshi kandi izo ngwara zose aba yarazize
erega umuganga ni umuntu nk'abandi aragwara gripe malaria aragwara na za ngwara zikomeye zitwa kanser iciza nuko wewe amenye ibimenyetso kandi agashobora kumenya ibiri ko biramushikira akitegura
mbaza ndakwishura
Hoba hariho abaganga bakaruhariwe mu kuvura indwara ya sida.
Ego cyane, na cyane cyane paje abaganga bakunda kuja mu manama mpuza makungu yitaho kugwanya ikizaho nyangana sida bibatuma nabo bagira intumbero mu gukurikirana abagwayi ba sida bo hano mu gihugu.
Mbaza ndakwishura.
n'abakobwa bashobora kwiga bakaba baganga bakaruhariwe mu byo kuvura umugera wa sida.
Nk'umuganga yatoye umugera wa sida n'umupfasoni yitwa Dr. Françoise Barré Sinoussi. Murumva yuko abakobwa nabo nyene bafise ubwenge mbere n'ubushakashatsi bwo kumenya ibintu kugira babitorere inyishu.
Mbaza ndakwishura.
Nk'intara iba ikenye abaganga bakaruhariwe, iyo ntara yoyo ironka kunguka kahe?
Ubwa mbere nakunguka gakomeye kuri aba banyagihugu. Wa muntu azobona kuraba umuganga karuhariwe ataco agishobora, azomubona kare akamwakira kare, bakena mutekeye impanuro kugira amenye kumwifata.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwegera abaganga igihe cyose amagara dukitse. Jambo abanywanyi bacu. Nikere wa Mukirima muri komine Vumbi intara ya Kirundo araturamutsa yongera avuga ati: ko muganga yatubwiye ko umukobwa agiye mu butinyanka kabiri mu kwezi yoja kwisuzumisha, tukaba tuzi ko umukobwa ukwezi kwiwe gushobora kumara iminsi 28. Nkubabonye amaraso itariki imwe agasubira kuyabona itariki 31 yoja kwa muganga canke. Muganga Anita Munyana, duhera umuco umunywanyi wacu Nike.
Haya, ukwezi k'umukenyezi wese canke umwigeme ni hagati y'iminsi 28 na 31. Nk'uwagiyeyo itariki imwe z'ukwa gatanu, mubona ko ukwezi kwa gatanu kugizwe n'iminsi 31, arashobora gusubirayo itariki 29, 30, 31. Ivyo rero n'ibisanzwe, si ukuvuga ko hafise ingorane. Nta kamaro ko kuja kwa mwanga kuko ukwezi kwiwe iminsi yakwiriye asubira kubona amaraso yiwe.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye, twizera ko yanyuzwe n'inyishi umuganga amuhaye. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti: narataze aruta mbundarare. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Iyo umuntu agiye kurondera ibintu araronka ibimufasha, mugabo iyo utagiye kubirondera ugapfunya amaboko ntacuronka.
Bikubwiye iki?
Nageranya najya abantu babantu warumoge usanga bigumye amuhira atakintu aja gukora ataro kwinwa rugo rumoge gusa.
Bikubwiye iki?
Bondale no mugereranya ku ruhande rw'uwanje nk'umuntu aguma yica yarindiye nk'ibyo abandi bamuzanira.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Ivirankunda yamfashije gutorokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo mushikiriza canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 404 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo, nkaba ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read
thank you for listening to this program from the Voice of America.